Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane Nina Hazwe ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya.
Rero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bace bayifatanya n'amatora mu 2020 ntibayifatanye n'ibwirizwa zingiro iyi ni ngingo umugambwe se depute de wafashe n'umugambwe mu mugambwe.
Uyu n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye asigura ko kuba perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza aherutse kugenwa nk'imboneza y'amaho muri uwo mugambwe atasano ifitaniye n'amatora yimirije muri ico gihugu. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ikomborwa ry'umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu turazigaruka ko handi hato. Hagataho u Rwanda ruhamagarira impunzi zose zibarizwa kuri ubwo butaka kugendera no kubahiriza amategeko agenga ico gihugu. Muravyumva igituma mukanyisase. Nongere ndabahikaza makuru tubafitiye muri kano kanya tuyahera ku nkuru igezweho ijanye n'ikomborwa ry'umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka ariko arakurikiranira hagufi ivyino nkuru. Oriane,
urakoze cyane. Diane Ninahazwe, ego perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump haciye amasaha make cyane akuye Rex Tillerson mu mabanga yiwe y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu. President Trump yaciye agena mu kibanza ciwe Mike Pompeo yarasanzwe kwa mukuru w'ibiro bijejwe iperereza CIA. Umwe mu bayobozi bakuru b'ibiro by'umukuru w'igihugu yatangaje inkuru kuri no wa kabiri avuga ko President Trump yashatse kwitegurira neza ibiganiro na Korea ya Ruguru byimirije hamwe n'amasezerano atandukanye yerekeye ubudandaji afise umugwi mushasha w'abategetsi. Kuri iryo hindugo ry'abategetsi, Trump yanditse ku kibuga ciwe candikwa ko amakuru Twitter ati ndashimiye Tillerson ku bikogwa yaranguye, ati Gina Haspel niwe agiye kuba umukuru w'ibiro bijejwe iperereza akaba baye umukenyezi wa mbere agiye muri ayo mabanga y'igihugu. Yarangije avuga ati ndabakeje mwese. Nkuko Steve Gonstan, umwunganizi wa Tillerson, yabishikirije, yavuze ko umugambi wa Tillerson wari uwo kuguma arangura amabanga yiwe yashinzwe, ariko rero kuba akuwe ngo byamutangaje. Goldstein avuga ati umushikiranganji ntiyari yaravuganye n'umukuru w'igihugu kandi ntazi impamvu zabiteye, ariko arashimira kubona yarizewe muri ayo mabanga kandi abona ko ibikogwa igikogwa cyo gukorera no guharanira inyungu z'abanyagihugu ari amabanga akomeye cyane.
Oriane, urakoze cyane gose. Ibya politike duca tubibandaniriza mu kanya isase mu gihugu cy'u Burundi. Ene bice ku masonga ntitangura umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD mu migambi yawo ya kazoza urategekanya kuzofuta moko agasubirizwa n'imiryango byatangajwe n'umunyamabanga mukuru we mugambwe Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'amenyesha makuru. Mwico kiganiro umugambwe watanze umuco ku kibanza uheruka guho mukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Pierre Nkurunziza. Ivyo vyose turabibaza mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma ya haba gumya banga basende dedede bafundikiye mu mpera zindwi iheze ko Petero Nkurunziza abaye imboneza harabagumanye amadidane kuri iryo teka. Umunyamabanga mukuru wo mugambwe atanga isiguro kubagize amakenga. Evariste Ndayishimiye adondagura bimwe mu bituma batazira uwasanzwe ari n'umukuru w'inararibonye z'umugambwe uri ku butegetsi kuva muri 2005.
Muribuka akivuga ngo kuvura abana ku buntu ababyeyi bavyare ku buntu. Yawo nyeneza ko bishoboka mu gabarundi abanyepolitike bese bavuga bati ntibishoboka ntibikunda. Nimwibuke ababyeyi baratinya kujya kwa muganga kwibaruka kubera batagira amahera, hanyuma bagapfira muhira, hagapfa umubyeyi, hagapfa n'umwana. Urumva igihugu cyama mu marira. Ababyeyi baratinya n'umwana yavutse kumujyana kwa muganga kubera batagira kubera ubukene. numwana ugasanga arapfuye akiri muto kubera umukeno.
Kizigenza wa CNDD-FDD ararahira akarengwa ko iteka ryatewe umukuru w'igihugu cy'u Burundi atasano rifitaniye n'amatora yaba ayibwirizwa shingiro canka y'inzego yimirije.
Rero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bace bayifatanya n'amatora mu 2020 ntibayifatanye nibwirizwa shingiro. Iyi ni ngingo umugambwe CNDD-FDD wafashe nk'umugambwe mu mugambwe. Rero ntidushobora guca dufatanya n'amatora azoba mu myaka izokurikira.
Mu ikoraniro ryo kwirimbura cyabereye ku mwumba mu ntarangozi hari imigambi abagunyabanga bifuza kurangura muri kazoza. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga nk'umugambi wo kurandurana n'imizamoko hakagaruka imiryango. Evariste Ndayishimiye asigura ibijanye n'uwo mugambi.
Ko rero bitwara umwanya munini tuba tuti none kumutuzi ya kumuhutu bigutwaye iki? Ahubwo ikintu gikomeye cya mbere tutaruvuga tuti tugwanye ikintu cyitwa amacakubiri no gukumirana. Icyo tugigwanije uzosigara usaga bwa bwoko bwawe ntacyo kikumariye. Mugabo umuryango ndakubwire uzokumubona hari icyo kumariye kuko uzoguma wibuka umuzimu uvako gushikaho mwese mubi inshuti hanyuma mukamenyana n'abandi bo mu miryango kuko muba mwatanguye kuza murasaba n'abageni muhana inka. Mugabo kubwoko bw'abahutu n'abatutsi ni igiki turiko tabukama muno munsi atari ayo macakubiri batse baturimamo.
Ukibazo cy'abamenyesha makuru kuwo mugambi atari ubu gusenyura amasezerano ya Arusha ategekanya ibitigiri by'ubwoko mu nzego urongoye umugambwe atanga ihumure avuga ko uwo mugambi ari uwo gutwara buke buke gushika abarundi batahuye ihangiro ryawo. Mu mugambwe uri ku butegetsi hari ikindi bagiye kurangurira ku mugwa mukuru w'intara Gitega hagiye gushingwa ikibanza cy'amasengesho kizohora gihuriramwo n'abavuye mu mihinga itandukanye y'igihugu baje gushimira Imana. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga igituma hahiswemwo iyo ntara yo hagati mu gihugu n'icabitumye.
Muribuka ko Gitega twahuriye mu masengesho ya mbere y'umugambwe CNDD-FDD abarundi twese amadini yose atari mwavuyemo turahuriraho. Mwarabonye abakuru b'amadini bari bahari bose baratangaye. Mbega uwo mutima mweranda yaje akavugira abarundi ati hurira Gitega ninde. Kubera rero cyaka nari ntibagirwa mu buzima bw'uburundi bw'umugambwe CNDD-FDD ni ntibagirwa nico tuba twaciye twashira icibutso ico kibaza. Hanyuma ikindi hariho abafata minenegwe iyo ngingo ya CNDD-FDD mumenye yuko icivugo cy'u Burundi kuva kera abazungu bataraza yari Imana umwami u Burundi. Nani mwumva ko barundi bamye bashira Imana imbere kuva kera.
Nayo inyubakwa igeretse inshuro 18 warongoye CNDD-FDD yatangaje ko izubakwa ahagitega muri 2016 igihe yatorerwa ayo mabanga. Ibikorwa bigeze kure. Evariste Ndayishimiye avuga ko igicapo cy'iyo nyubakwa cyarangiye hagiye gutangura igikorwa cyo kwiga ubutaka iyo nyubakwa ya kijambere izubakwamwo. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka, batwumviza twabwira ko twagerageje kurondera abatavuga rumwe na leta kugira ngo tubabaze uko bakiri ico kibanza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yahawe mugambwe. Ariko turabakena, turaza kubandanya tubarondera. Ico mwomenya nuko ku munsi wa gatandatu ino nkuru ikimenyekana Jeremy Minani ari mu bagize urwego nyobozi rw'umugambwe Seduru na Senare de rutavuga rumwe na leta yavuze ko iyo ngingo ari ije gutoba intwaro rusangi. Mu butumwa bugufi yarungikije ijwi Amerika yanditse ati nduguriye twa mugina nta kindi cinyegeje inyuma iyo ngingo hatari umugambi wa perezida Nkurunziza wo gushaka kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose abicishije mu kubanza kugira CNDD-FDD icibare ciwe no gukumira uwo wese yo kwifuza kwitoza mu 2020 aturutse muri uyo mugambwe ndugaye twa mugina.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. kumusi wagatanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo hertz 15.188 na kilo hertz 13.633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo hertz 15.466 na kilo hertz 17.503 radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu, Madame Louise Mushikiwabo ahamagarira impunzi zahungiye mu Rwanda kugendera ku mategeko agenga ico gihugu, yavugiye mu kiganiro hamenyesha makuru mugenzi wacu Asumta Kabuyi yari muri ico kiganiro. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Ako kamo Louise Mushikiwabo yavuze ko agateye yisunze iki afatiye kuki?
Aka kamo nk'uko bivuze yagatewe nuko muri iyi minsi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu hari impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo mpunzi rero zikaba uzaranze kwiyandikisha nk'uko izindi mpunzi zo mu Rwanda zandikwa hifashishijwe ikoranabuhanga, zikavuga ko zitagomba kwandikwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, zikavuga ko zitagomba gukingiza abana, hari ibintu bibyo bimwe na bimwe zitarya. Minisitiri rero avuga ati iki ni ikibazo kidukomereye, ariko kandi impunzi zigomba kwitwararika zigakurikiza amategeko y'igihugu ziba zarahungiyemo.
Hari icyo yoba yavuze ku byerekeye impunzi z'abakongomani nabo bari mu Kizibaga? Asumta
yabivuzeho aravuga ati ziriya mpunzi zigaragambije mu minsi yashize, yavuga ko kwigaragambya zivuga ko zagira ikibazo cyo kubona ibifungurwa bihagije ko atari byo, ko ahubwo zananiwe ngo guhitamo. Minisitiri yavuze ati zirashaka kuba Abanyekongo, zirashaka kuba Abanyarwanda, zinashaka no kubona ikindi gihugu cyazakira. Ati ibyo rero ntabwo bishoboka, birasabwa ko zahitamo ikintu kimwe. Niba zishaka kuba Abanyekongo bakagumana nyine ubwenegihugu bwa Kongo bagahitamo bakagenda, cyangwa se niba bishaka kuba Abanyarwanda bakabisaba, ariko ntabwo bishoboka ko byose zabifatanye uko ari bitatu.
Usibye ibyo bibazo by'impunzi z'Abarundi bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaza kwimukira ngaho mu Rwanda, nabo bakongomani bahamaze imyaka irenga 20, hari ibindi bibazo bikomakomeye yagarutse ko umushikiranganje Louise Mushikiwabo
yagarutse no kubyerekeranye n'imikoranire y'ibihugu biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Baraminisitiri avuga ati biragaragara ko hari imishinga n'imwe n'imwe itagenda neza, ariko kandi ati biterwa n'uko guhuza ibihugu buri gihe biragora. Ati biterwa n'impamvu za politiki, hari ibihugu bimwe na bimwe bititabwira kujya imbere ngo bumvika bakora imishinga iba yumvikanyeho. Anavuga no ku kibazo cy'umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda n'Ubugande wajemo agatotsi. Aravuga ati ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo twebwe ariko ryaturutseho. Ati dufata Uganda nk'igihugu duhuriye dufitanye ubuvandimwe. Ati ibibazo byose byaturutse ku gihugu cya Uganda, cyane cyane agaruka kuri ba Banyarwanda bagiye bafungirwa muri Uganda, ndetse bamwe bakaba bararekuwe abandi bakaba bakiriyo. Ariko aravuga ati umuyobozi w'u Rwanda yagerageje kuganira ndetse na perezida wa Kongo mbabarire na perezida wa Uganda, avuga ko ibiganiro byabo bishobora kuzagira icyo yageraho.
Urakoze cyane gose Asumta Kabuye kuri iyo nkuru duciriye ku masonga. Turaheza duhave twigaruka ko mu buryo urambuye makuru yacu yo hanyuma za kwa ari gice isaha 1:30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijugi Amerika, turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cike na ry'amazi gikomeje kuvurwa irya nino. Urugero rw'inzuzi n'ibiyaga rwaragabanutse cyane mu bice bimwe bimwe byo ku isi harimo na Afrika. Hari imbere n'inzuzi zakamye burundu. Hagataho ishami mpuzamakungu ONU riragabisha ko bitarenze mwaka w'2030 amazi akoreshwa mu miryango irya nino ashobora kuba yaragabanutse ku bice birenga bigera kuri 30%. Icyo kibazo none mbega cifashe gute mu Burundi, hari kwakorwa iki kugira ngo gitorege umuti? Utwo tubazo turi mutwo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yacijya nino mu kiganiro yagiranye n'umuyobozi mukuru ajeje ikibazo cy'amazi mu bushikiranganje bw'ibidukikije ni Emmanuel Ndorimana. Fidel yaganiriye kandi na Athanase Mbonimpa we n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ATG Association Tubane y'Igikuzi. Iryo shyirahamwe rikaba rijeje guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Reka dutangure tubumvisha Emmanuel atubwire ukungene icyo kibazo cifashe mu Burundi.
Mu Burundi nk'uko Imana twavuga ati Imana yaduteye iteka, amazi kugeza ubu arahari. Urugero ni badakoroshe twavuga ko rushimishije uko turafise amazi y'imvura. Imvura igwa guhera mu kwezi kw'11 gushika mu gatanu. Turafise amazi y'ibiyaga n'inzuzi n'amazi yo mu kuzima. Amazi rero mu Burundi navuga yuko Imana yaduteye iteka kugeza isaha amazi arahari. Mugabo na twebwe turabona ibimenyetso bitwereka yuko tutaravye neza amazi ashobora gukama nk'uko majije kubivuga ahandi biko biragenda.
Nikihe none muri ko murategekanya naho muvuze ko gushika ubu atakibazo gikomeye kiribonekeza mugabo kubera izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe n'igurirana ry'abantu n'ibintu bishobora gushika mu minsi iri imbere cyangwa imyaka iri imbere. Nikihe muri ko mugira kugira ngo mubone ko ayo mazi azogumaho abantu ntibayabure?
Murakoze. Nibaza yuko icyo turiko turakora ubwa mbere hoho nababwira yuko kuko imvura irikiragwa itiboneka ku rugero novuga rushimishije kugeza ubu aho usanga irigwa ku rugero rw'1,274 milimetero turabona ko amazi ariho vyo kubona. Ariko rero nk'uko mwayivuze intandaro ya byose ni irigurirana ry'abantu. Igurirana ry'abantu rirafite ingaruka mbi cyane ku mazi. Anagomba kubabwira yuko amazi yo mu nzu dushaka amazi yo mu kuzimu ariyo cyane cyane abantu dukunda kwikora aho kugira ngo tunwe, noneho tukayakoresha no mu kugira tuvomere imirima ndetse noneho mu bintu byose by'iterambere. Aya mazi akunda kugira ibibazo mu gihe hariya ku misozi hanamye hadabitifashe neza. Ndacyo ndabwira yuko mu gihe imvura iguye hanyuma iguye agashikira ahantu ku bugaragwa tashaka amashyamba ahari amazi y'imvura aho kujya mu kuzimu, noneho ashikiye mu bugaragwa acyatera temba agahitana inkukura ivu ryose riva ku misozi hanamye rikaruhukira mu nzuzi. Hanyuma ingaruka mbi ni ingaruka niyihe amazi yo mu kuzimu acagabanuka hanyuma amazi yo mu nzuzi nayo agaca yononekara agacika ikiziba. Ibyo rero nk'uko twamaze kubibona biterwa n'uko habaye igurirana ry'abantu aho hariya ku misozi hahora amashyamba abantu bagwiriye bagacahiga isi ndimwa bagatangura kuharima ya mashamba bakayakuraho imiti bagahonya ugasanga rero imvura iguye aho ko yamazi ajya mu kuzimu none agatera ingorane agatera ayora ivu ryo mu isi sindimwa yose ikaruhukira mu nzuzi n'ibiyaga. Rero iyo ni ingorane tubona ikomeye cyane. Ibyo rero kugira ngo duhangane nabyo nuko ubwa mbere hoho leta y'u Burundi yafashe ingingo zikomeye cyane yarabanje yarashyiraho politike y'amazi ipatika y'amazi kugira ngo leta yerekane ingene igisata cy'amazi totunganwa mu nyuma noneho irashyiraho.
Reka muri aka kanya tuze ku mutumire wacu Athanase Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe ATG Association Tubane d'Igikuzi rigeze guteza imbere uburimyi n'ibidukikije. Turakuramukije.
Mwiriwe.
Wewe iki kibazo cyo kubura kw'amazi mu bice bitandukanye byo ku isi uravye byifashe gute? Uravye mu karere kacu no mu gihugu cacu cy'u Burundi ukibona gute icyo kibazo?
Niko nkuko Mushana Emmanuel aje kubivuga amazi mu Burundi yarakiriho ariko ageramiwe n'ibintu bitari bike nkuko yashikirije mu majambo make. Inkukura, kugirana kw'abantu atagikozwe naha mu Burundi tutagiye turigisha abanyagihugu ngo bose babimenye nuko mu minsi zatu tuzogira ibibazo bitoroshe. Ishobora kuvukamwo mbere n'ingwano bikavamwo n'inzara bitewe n'uko amazi tutatunganya neza. ndaguye nk'akarorero nayo amazi bakwiye aha mu Burundi hari ibimenyetso byerekana ko ayo mazi naho yoba hari usanga ageramiwe n'ibiyatukamwo biyajamwo nk'inkukura amashyirahamwe amwamwe bashyiramwo bitabereye ya miti dushyiramo by'uburimyi usanga aca muri ibyo biyaga ugasanga ya mazi aratosekaye ukurabije ku rugero rw'amazi nk'inangana muri kahise uko twagiye turakura tubibona amazi n'inzuzi ntiwazirengana ariko ubu hari hantu n'umwana w'ubu acavura yorengana kubera amazi aragabanutse ku rugero ruboneka nuko rero leta n'abanyagihugu bojyaho imigambi irashe nk'uko ari politiki y'amazi ihari ikigishwa hanyuma abanyagihugu bakamenya gukingira amazi no kuyabungabunga
ibyo urabivuze ko hari nk'inzuzi kera wasanga umuntu atinya no kuzicamwo yibaza ko zishobora kumuhitana mugabo urabuze nko kubu usanga urugero rwaragabanutse bikomeye cyane wibaza ko byatewe n'iki
ahanini byatewe n'uko abantu badakingira ibidukikije ngo batere ibiti burya ibiti birafasha kukingira amazi bikayagumya ugasanga barima ukutariko kuko usanga bonona imbibe z'imigende ugasanga niyo migende y'amazi ntikingiwe ugasanga abantu barima hanini kuko n'abantu baragwiriye hagati aho urabona ibirere ntibifise imbibe ibiba mu bindi bihugu natwe biratushikira wigeze kuvuga uti kiyaga cade kigomba kuzimira niko wiravye ku ikarata nuko twagiye turavyiga kera usanga mu minsi zoza cyo kiyaga carafutise ku ikarata y'isi ya Afrika natwe rero ivyo byaratubangamiye kuko turafite nk'ino mu Burundi nk'uko bintu usanga ifise abantu amajana cenda ku kilometero kwadarati urumva nk'abo bantu basangiye nk'umugezi umwe batakinga ibidukikije ni ibintu bishobora kugaramira cyane cyane urugezo rw'ayo mazi
murakoze tugaruke mushingira Emmanuel Ndorimana ariko muravuga nko ku mitumba ihanamye iyo nkukura imitumba usanga hahora hari ibiti byinshi cyane mu Burundi bitara byo byaraciwe ibyo biti ntibisubirizwe hari ico muri ko murakora kugira mugerageje kugwanya nkukura no gutuma ibiti ko turazi ko bifasha mu kuzana imvura
nibyo nari ko ndavuga yuko leta ya Burundi yamaze kubona ko ico kibazo kibazo gikomeye cyane nacyo gituma nako ndavuga ko yashyizeho politiki y'amazi gashaho n'ibwiriza ry'amazi hanyuma kandi hariho imigambi myinshi iriko irakorwa kugira ngo amashyamba asubirizwe nabwo yuko inkwezi y'akaronda muri byose ari ayo mashyamba yahonejwe nabwo yuko amazi atagiye mu kuzimu acatemba kubera ata mashyamba ahari aho rero amasoko y'amazi mu masoko acatangura gukama turamaze kumva yuko muri za kumoso amazi ariko aratera kama rero leta iriko irakora ibyiki iriko irakora hari imigambi myinshi atrakenguruka abarongwa igihugu uyu munsi baramfashe kibazo mu minwe aho bahimirije abarundi bose ko botera ibiti n'imigambi myinshi kajaho aho basavye yuko ikomine yose yogira amahegitari 50 ku mwaka ibyo rero ni imigambi myiza hakaba n'indi migambi leta ifashwamo n'ibindi n'abafashe igihugu hakaba hariko harategwa ibiti hakaba hariko haracibwa imikobeko hagamo kumikobeko hagategwa ko ivyatsi ibyo byose n'ibintu bituma amazi aho gutemba aca ajya mu kuzimu noneho yamaze mu masoko agatera abameshi utyo n'inzuzi zigaca zironka amazi menshi n'imigambi rero leta Burundi yafashe iri kirakogwa tukibaza yuko tubandanije kuri urwo rugero atankeka kwa amazi azomera neza bwa rero tugasaba abenegihugu batwumviriza yuko ikibazo cy'amazi nk'uko namwe mwavuze yuko muri iki gihe hari ibimenyetso ibona ko amazi ashobora gukama nk'uko Lake Chad yakamye urumva tugasaba yuko bakimenya bakabona yuko amazi ubwa mbere ho n'ubuzima tugakora igishoboka cyose umwenegihugu wese wo mu Burundi akabona yuko amazi y'i Burundi ateza gukingirwa
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Fidel uratwumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
yego amazina yanjye nitwa Dutungisha Fidel
uri he
ndi mu Rwanda ubu ariko ndi mu Kongomani
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
yego nge mfite icyumviro kandi nkaza no kubaza aho hanyuma
yego
nagira ngo manze mbabwire cyane cyane mbasaba usaba umutumire kugira ngo maze mubaze kubijyanye n'ibihe usanga byagiye biteza icyo kibazo cy'amazi akama mu misozi twebwe iwacu tugira ikibazo turaborozi w'inka kandi rero tuba dutunze inka zacu nyinshi kuburyo zitabeshwaho n'ibyatsi by'interano nagira ngo mutubwire nkatwe abantu baborozi kuko numvise mu bibazo bagarutse ari ibibazo zo kuvuga ngo konona amashamba guturira imisozi ari byo bibazo biteza gukama kw'amazi ku isi rero nagira ngo mbaze ese mwatuha umucyo twe dukora iki nk'abantu babeshejweho n'ibyo bisa nk'aho ari byo konona ikirere icyo ni kibazo cya mbere hanyuma kaza gutanga kandi n'icyiyumviro mvuga ngo amaleta yacu umwe akwiriye gufata umwanya wa mbere akadufasha kuko abantu benshi bakunze nyine konona imisozi bidukikije bashakisha nk'inyamaswa iwacu rwurwo muri Congo ariko leta ziba zihari ntacyo bizibwiye rero ingaruka zaje kuba zikaba ku bantu bose ariko bajya babikoze n'abatabikoze nagira ngo muze kutubera inyishu murakoze
murakoze murashaka kumwishyura Emmanuel
nibaza yuko ikibazo kumbore kiri muri Congo kiri mu Burundi koko Republika Demokratike ya Congo n'igihugu kinini ngaha mu Burundi nibaza ko batagira ikibazo koko n'igihugu gito kirimo abantu benshi ariko rero kibazo yavuze kirakomeye cyane kibazo cy'aborozi ikibazo cy'aborozi bavuga ati badufise inka nyinshi itwoshobora kuziha ubwatsi zibutewe ngo zishobore guhaga twebwe rero mu isano uhanura aborozi nuko cyane cyane bo mu Burundi kuko niho kubera tuzi igihugu gito aho kubandanya tugira bwa bworozi bwa kera aho borora inka nyinshi ikirigwaza zirazunguruka amashamba ubu rero noneho amashamba ntayakihari ubutobanura yuko bokorora inka nkeye nziza bakazororera muhira iwabo zigaheza zikagaburirwa iwabo kuko nka mu Burundi ntibagize ahantu bashobora kuzireka ngo ziyagambye zize kurisha mbwa y'inka tuzi duhanura twebwe cyane cyane mu Burundi kuko igihugu ni gito muri Republika Demokratike ya Congo sinzi babona amengo igihugu kiracyari kinini mbwa nahone kugira ngo bikingire biba byiza ubworozi babuhinduye agutunga inka nyinshi z'ingwiza murongo bakorora inka nziza z'ikizungu zirira mu nzu ubufasha
muri ubwo buryo bwo gutunga izo nka zirira mu nzu ntibisaba uburyo kuronka uburyo bwo gutera nk'ivyo vyatsi hari cyo mwoba mutegekanya nko gufasha aborozi ba muri iyo ntumbero
ngaragaje kuvuga nk'aha mu Burundi wacu hariho imigambi myinshi iriko leta ifatanije n'abayifasha irikirakogwa aho bari leta irikiratanga inka mubanye abene gihugu intara nyinshi amakomine menshi ariko aronka izo nka z'ikizungu amafizita amafrizone Burundi rero biriko birakogwa bize yuko mu gihe aborozi boronka amafrizone yomera neza kugira ngo izo nka zirire mu ruhongore ariko rero ngarutse ku budeti uburyo kenshi usanga zifite ikibazo cy'uburyo ikibazo cyo gutahura ibintu kuko kera abantu bari bamenyereye baryoherwa bafise amasho menshi nka nyinshi nakavuga ati je fise nka ijana cyangwa igihumbi je ndatunze merewe neza niko rero biba byiza aho gutunga inka ijana ukazigurisha umuntu akaca akazigurisha akacagura nk'inka cumi gutyo ugasanga zicazirira gatira muhongore kandi noneho turazi neza n'umwimbu uba munini gusumba wazirya nka zirirwa zirahirira ku musozi
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Elize uratwumva watubwire rindi zina nahamagaye uri
ni ngenda kuri yo Elize uhamagisagara cha buryo murakuru no mwanya ndashimiye cyane ikiganiro cyane ikiganiro nkomegwa kandi kije hageze nagomba namusaba tumire bwa mbere hanyuma hari ikintu abatumire bavuze ati uturaje ngo igwirirana najya abantu ngo rimwe mu biteze indagurika y'igihe ikintu navuga hoho kugira ngo abe ya igwirirana najya abantu no byita yuko yari nka atu navuga n'amahigwe ku gihugu iyo iryo gwirirana najya abantu byose byaho byari kwisunga n'ungene rigenda rigira iterambere ritera ibiti ngorane dufise mu Burundi no saba yuko numvise bose yuko bari nko mu bajejwe bidukikije numvuga yuko hoshiraho itegeko rihana abantu bonona ibidukikije kuko bisibye imbo ibidukikije byamaze guhona na ruguru aho byitwa yuko bigihari urabye nk'ibiti ingene bicigwa bikingana cyona yuko haba hariho ikintu kitagenda neza ko bari nko kwisamburira ko Ego duhiriwe duhishije mu gihugu cyacu Imana yari yagihaye umukuru w'igihugu akunda ibikogwa ingorane ni abamufasha gutwara ariko nabone kuri uno mwaka ndabona umenga bakuye amaboko mu muzu ariko barakora cyane bivuye inyuma.
Nuko rero harakoze mgenzi wacu Fidela Niyongabo n'abatumire biwe bari kumwe ikiganiro cyose bagiranye muri Isanga mushobora gusura kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nshuti bakunzi bacu reka twe turabangire ngaha rero ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda ariko masaha imbere turaza kugaruka tubazaniye yandi makuru azo bagezweho haza ko ari gihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Diane Nahazi twari kumwe kuri micro Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Engineer Suleiman yashikanya hiwanyu twemi tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.